mwumve ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 9 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi bibiri na 18. Muri studio Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Abo bantu ahantu bafungiye turahazi na ahantu hakomeye kandi nyangurenge urwo rugirwa buhunzu urenge urugwe ntuza urugirwa hanze ubye ngo wagiye ntawo ndukubonye ahantu hari ndu hari hakomeye kumva ko ibyo bintu biteyinyeke.
Uyu ni Juste Bahunga, Vice Perezida wa kabiri w'umugambwe FDU Inkingi itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda, atabariza umuyobozi wabo bivugwa ko yatorotse agasho, ariko abanyonyi b'uyu mugambwe bakaba bafise impungenge z'uko ashobora kuba yazimiye. Iyo nkuru hamwe niyerekeye inama igira 9 y'urwego rukuru rujejwe amahoro mu karere k'ibiyaga binini yabereye i Kampala mu Buganda, hamwe niyerekeye abantu bishwe mu ntara ya Cibitoki mu Burundi turazigaruka ko mu kanya. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Uraho Oriana. Turahera muri Kamerune. Utavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cya Kamerune aratangaza ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ni mu gihe amajwi agiharurwa. Maurice Kamto w'umugambwe Cameroon Resistance Movement ariko nta biharuro yatanze bishigikira ibyo yemeza. Hari ejo ku munsi wa mbere yemeje ko abanyakamerune bamuhaye uburenganzira bwo guhuza igihugu, ni ukuvuga ko yatsinze amatora. Abategetsi bajejwe amatora muri Kamerune baragabishije Kamto hamwe n'abandi biha gushikiriza ko batsinze, ko bashobora kuba bariko bararenga amategeko. Ibiharuro bya nyuma mu byavuye muri ayo matora bitekanijwe gutangazwa mu kiringo c'indwi zibiri. Perezida Paul Biya arizigiye gutsinda iyindi manda y'imyaka indwi. Biya rero w'imyaka 85 y'amavuko yashitse ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 982 kandi ni umwe mu bakuru b'ibihugu bamaze imyaka myinshi ku butegetsi ku mugabane wa Afrika. Kuri Afrika kandi komite mpuzamakungu y'inkino za Olympique yahisemo igihugu cya Senegal kuzokwakira inkino z'urwaruka zo mu mwaka w'2022 kibaye igihugu cya mbere ku mugabane wa Afrika gitowe gutunganya izo nkino. Perezida wa Senegal Macky Sall yari muri Argentine aho iryo tangazo ryasohorewe, hariko haranabera inkino za Olympique zo muci zo mu mwaka w'ibihumbi 2018. Icegera cy'umuyobozi wa komite mpuzamakungu Olympique Ugur Eldenel yavuze ko Senegal yatowe kuko ubutunzi muri icyo gihugu buriko buratera imbere ugereranije n'ibihugu bya Botswana, Nigeria na Tunisia byariko biraharanira gutunganya navyo izo nkino. Umurundikazi Lydia Sekera arongoye komite nshingwabikorwa y'uwo murwi amenyesha ko Afrika yose yishimiye iryo genwa rya Senegal kandi izofasha Perezida Macky Sall gutunganya izo nkino. Hano muri Amerika, Brett Kavanaugh aheruka kwemezwa ku mucamanza wa sentare nkuru ya Leta Zunze za Amerika, yaremeye ko azokora igikorwa ciwe mu bwigenge kandi ataho yegamiye. Yabishikirije ejo ku wa mbere ahejeje kurahirira ayo mabanga hari mu biro by'umukuru w'igihugu White House. Kavanaugh yatangaje kandi ko bane bose mu bazomufasha kwandika imanza bazoba abagore, ibitari bwigere biba muri kahise kiyo sentare. Mwamenya ko Kavanaugh yari yabanje kurahizwa n'abashingamateka ku munsi wa gatandatu sena ihejeje kumwemeza ku majwi 50-48 inyuma y'impari zabaye ndende cyane muri ayo mabanga azomaramo igihe cyose cy'ubuzima bwiwe mu gihe azoba gishoboye kurangura. Perezida Donald Trump hamwe nabo bari kumwe mu mugambwe w'abarepublikani barishimiye ko igenwa ry'umucamanza Kavanaugh rizoha ingufu abanywanyi w'uwo mugambwe mu matora yimirije yo hagati ya manda yo gutora abashingamateka mu kwezi kw'icumi na kumwe kuri mbere. Kuri Amerika kandi sekretari wa leta z'ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabwiye mugenzi we w'Ubushinwa Wang Yi ejo kuwa mbere ko Amerika ifise amakenga akomeye cyane ku nyifato y'Ubushinwa ku mpande zitari nke harimo n'iby'agateka kazi na muntu hamwe n'ibikorwa by'Ubushinwa mwibahari ryo mu manuko bw'Ubushinwa. Umushikiranganji w'Ubushinwa Wang Yi nawe yagiriza Amerika kuba itera kajagari mu by'ubudandaje n'Ubushinwa, avuga kandi ko Washington ikorana na Taiwan mu kubangamira inyungu z'Ubushinwa. Uyu mubonano ku munsi wa mbere wabaye nyuma yaho icegera cy'umukuru w'igihugu wa Amerika Mike Pence yagirije igisirikare cy'Ubushinwa ibikorwa byo gusotora kwiba amabanga y'ubudandaji, akarega Ubushinwa kutubahiriza agateka ka muntu hamwe no kugerageza kwivanga mu matora yimirije muri Leta Zunze z'Amerika. Mike Pompeo yagiye mu Bushinwa avuye muri Korea y'Epfo aho yabonanye na Perezida Moon Jae-in bavugana kuri Korea ya Ruguru. N'abaharanira agateka ka muntu muri Polonye barahuye n'abashinga amateka ryo ku wa mbere Ivarsovi ku mugwa mukuru, babasaba ko abakozi ba Ekleziya Katolika bagiriwe n'ivyaha byo gufata abana ku nguvu bohanwa. Abari bitavye umubonano n'abashingwa manza abahinga mu gufasha abahotewe hamwe n'abashinga amateka baje basurukira abantu bavuga ko bahotewe n'abakozi ba Ekleziya Katolika. Ku munsi w'Imana ubwo runani rwarasohoye ikarata yerekana ibice byo muri Polonye ivyo byabereyemo. Ikarata yerekanye ibyagirije hamwe n'abana amajana 225 bahohotewe.
Urakoze ya Louise ku makuru udushikirije. Ubunano umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere i Kampala mu gihugu cy'Uganda, aho harangiye inama ya 9 y'abakuru b'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini, umutekano n'amahoro muri ako karere akaba ari byo byari ku isonga y'inama. Umenyeshamakuru w'ishuri rya Amerika Ignatius Bahizi yarakurikiranye iyo nama.
Inama irangiye hafashwe ibyemezo bitari bike birimo gusaba Perezida Denis Sassou Nguesso wa Repubulika ya Congo wari usanzwe ayoboye inama kumara igihe cy'umwaka gufatanya na Perezida Museveni wamusimbuye kugira ngo bakore ibishoboka byose guhuza no kunywanisha ibihugu bine bifite uruhare rukomeye mu by'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari aribyo Congo, Uganda, u Rwanda hamwe n'u Burundi, no gushakira umuti ibibazo bituma ibihugu bitumvikana. Abakuru b'ibihugu wa Uganda Yoweri Museveni, wa Zambia Edgar Lungu, hamwe n'uwa Sudani y'Epfo Salva Kiir nibo bakuru b'ibihugu bitabye inama. U Burundi na Sudani byo byohereje ibyegera by'abakuru b'ibihugu. Hari harimo n'abaminisitiri b'umutekano wa Afurika y'Epfo Congo hamwe n'abandi baminisitiri kuva mu bihugu bitandukanye. Mu bindi bemeranyijeho harimo gushaka izindi nzira zo gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zitandukanye n'izindi nzira basanzwe bakoresha zananiwe, bityo basaba Perezida Museveni kuvugana na Perezida wa Congo Joseph Kabila, umukuru w'umuryango uhuza ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari hamwe n'umukuru w'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Epfo SADC n'andi mashyirahamwe kugira ngo bige kuri icyo kibazo babone ubundi bwenge bwo kugikemura. Perezida Museveni yavuze ko mu muco w'ibihugu bya Afurika bativanga mu bibazo biri imbere mu bihugu byabyo, ariko ko ikibazo cya Congo cyo cyihariye kubera ko gitera ingaruka ku bihugu by'ibituranyi.
We get involved because the instability in Congo affects Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Angola.
Ibibazo bya Congo tubyivangamo kubera yuko umutekano muke muri icyo gihugu utera ingaruka mbi ku baturanyi nka Uganda, u Rwanda, u Burundi ndetse no kugera no muri Angola na Zambia n'ahandi. Inama ize ku bibazo bitatu birimo ibindi imbere mu gihugu, ibindi n'ibidufasha nk'abaturanyi birimo iby'imitwe y'iterabwoba imaze igihe kirekire cyane ikorera muri icyo gihugu, ikibazo cy'abahoze ari abarwanyi ba M23 bari ahangaha, n'ikibazo cy'impunzi. Uganda ubicumbikiye 300,000 by'impunzi kuva muri Repubulika ya Congo, n'ikindi twizeho n'ikiyibwa ry'imitungo karande ya Congo.
And then the issue of the natural resources being exploited illegally.
Museveni yongeyeho ko imitwe yitwaje ibirwanisho iri muri Congo itashakira amahoro igomba kwitwa imitwe y'iterabwoba kuko itarwanirira abaturage. Ati iyi ni imitwe y'iterabwoba ntabwo baharanira ubwisanzure mu gihugu kuko abaterabwoba muri kamere yabo bagaba ibitero ku baturage badafite uruhare mu ntambara aho niho utandukanyiriza abarwanirira uburenganzira bwabo hamwe n'abateroriste kuko abaharanira uburenganzira bw'abaturage bahangana n'igisirikare gifite imbunda nkabo ntabwo utera abaturage basanzwe akaba rero ikibazo dufite ari ukuntu tworinda abaturage badafite uruhare mu ntambara Perezida Edgar Lungu wa Zambia nariwe ukuriye akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ka SADC ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo ifite ibihugu bitatu bigize umugwi w'igisirikare wo kubungabunga amahoro muri Congo ukorana na MONUSCO aribyo Tanzania, Malawi hamwe na Afurika y'Epfo yavuze ko SADC yiteguye kugumirwa mu ntege y'igihugu cya Congo mu rwego rw'amahoro
This meeting comes at a critical juncture when the DRC is finalizing preparations for national elections SADC stands ready
Ati iyi nama yabaye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Congo irimo kwegereza amatora y'umukuru w'igihugu SADC yiteguye gufasha Congo hamwe n'abanyekongo mu guharanira amahoro hamwe na demokarasi SADC izakomeza gushyigikira ibikorwa bya MONUSCO hamwe n'umugwi w'abasirikare bacu bari gufatanya nawo kugira ngo hagaruke amahoro n'umutekano muri Congo n'ukuntu imitwe idashaka amahoro muri icyo gihugu yorwanywa kandi no kwiba umutungo w'abanyekongo bigahagarikwa SADC yemera ko dukomeje gufatanya n'umuryango w'abibumbye n'uw'akarere k'ibiyaga bigari muri bikorwa dushobora kugeza amahoro
arambye
inama yamaganye yivuye inyuma ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ibuza amahoro Congo cyane cyane ADF FDLR hamwe na RRA n'indi mitwe y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi kandi bavuga ko ibikorwa byo gucura abahoze ari abarwanyi muri iyo mitwe bikwiye kongerwamo ingufu banonyeho ko banejejwe n'amakuru y'uko Perezida Joseph Kabila wa Congo hamwe na Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi bavuze ko batazongera kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Tukivuga kandi kuri iyo nama igira icyenda y'urwego rukuru rujejwe amahoro mu karere k'ibiyaga binini mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Vice Perezida wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo yaserukiye u Burundi muri iyo nama araheza aramukira ku mayange ibyafundikiwe muri iyo nama tubatega amatwi
ingene amahoro n'umutekano byifashe cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hanyuma n'ibindi bihugu biri muri ako karere twaravye ibyerekeye u Burundi mu Burundi twavuze ibyerekeye amahoro n'umutekano ko byifashe mbere barashima ko byifashe barashima mbere nuko umukuru w'igihugu cyacu u Burundi kuvaho yatangarije yuko atazusubira kwitoza ko amahoro n'umutekano amahoro yiganje mu Burundi mbere baranasaba yuko ibiganiro bya mukapa abarundi twabisozera tukaba twaremereye yuko mu minsi iza tuzokwitaba ibyo biganiro
tugarutse ku byerekeye u Burundi mu minsi iheze haratangajwe amakuru avuga ko hariho imirwi itera ivuye muri Congo icyo kibazo hari icyo mwakivuze ko muba mwatoye nyishu canke mwashikirije ibyiyumviro by'ukuntu ivyo bitero biva muri Congo bitosubira
ibyo nibyo nkuko twabivuganye muri iyo nama nuko igihugu cya Congo ni igihugu kinini cyane rwose ni igihugu aho imigwi y'iterabwoba yashatse kushizizira twabonye yuko hariho ingabo zishamwe mpuzamakungu zirimo icyo gihugu usanga yuko izo ngabo kenshi biragora nyine bashungera umutekano mbere hakaba hashizeho brigade y'abanyafurika ifasha kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke icyo gihe rero turafise abagizi ba nabi bari hakurya muri Congo bama baza bagatera nuko twebwe twafashe imirimo yuko tugiye gucungera umupaka wacu bika bibaye ngombwa tuzosaba yuko tuja muri iyo brigade kugira ngo tuzibirire muri Congo batadushikira iwacu
kuvyerekeye umubano utari mwiza naho hagati y'u Burundi n'u Rwanda hari ikintu abategetsi bakoranye muri iyo nama boba bavuze kuri ivyo bintu
ego twabashikirije kuko muri iyo nama kenshi bari bavuze yuko hari ibihugu bine bitumvikana kuvuga ibihugu ca Tanzania igihugu c'u Rwanda igihugu c'u Burundi igihugu ca Congo Repubulika ya Demokratike ya Congo n'Uganda bari babishyize muri rusange yuko hari ibihugu bifise ingorane mugabo twabasigure yuko Burundi atangorane ifitaniye na Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ko Burundi atangorane ifitaniye n'igihugu cy'u Uganda ko Burundi atangorane ifitaniye n'igihugu cya Tanzania muroko Burundi ishtani ingorane n'igihugu cy'u Rwanda ikandi twamenyesha yuko tumaze gutanga ibirego bikwiye cyane cyane muri ya shamwe CGL mbere hakaba ari ingingo nyinshi zafashwe hamwe n'abakuru b'ibihugu mugabo izo ngingo zikaba zitaraja mu ngiro tugasaba yuko butwishura ku izo ngingo zose aho iheruka twashikije yuko indege y'ingwano y'igihugu cy'u Rwanda yashoboye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mugabo tukaba kugira ngo twirinde icyo cyose cyotuma haduka ingwano iyo ndege tukaba twarayiretse tukaba twashikirije ubwo rwego yuko ngo tutorera inyishu ibereye kuko ahandi hoho zisubira kwemera yuko indege ishobora kurengana ubutaka bw'u Burundi igasubira amarembe
ku magerekezo ya 1944 na 1945 muri ukwezi kw'icyenda harabaye inama ikomeye hagati ya Repubulika ya Congo iharanira demokarasi n'u Burundi aho abashikiranganji bajejwe kwivuna abansi abajejwe imigendanire bakoranye mu Burundi bagapfundika ingingo murashaka kutubwira amajambo make ingingo zapfunditse
ingingo zapfunditswe n'ingingo zo gukomezamo n'umutekano cyane cyane ku rubibe icyo gihugu cyari cy'u demokarasi ya Congo gihana n'u Burundi
mu gusozera hari itorwa rihambaye cyane rwose ryemirije aho haza gutorwa umukuru w'ishyirahamwe rya Francophonie hanyuma igihugu kibanye u Rwanda kikaba gifite umukandidate ariwe umushikiranganji ajejwe imigenderanire muri iki gihe u Burundi ntiburavuga aho buhagaze he kuri iryo torwa
nibaza ko mwotenye nyamukarindira umunsi w'ayo matora
Gaston Sidibo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanyuma duhaye
murakoze namwe
urakoze Frederic
wanyu mu ntara wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo
wanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
wanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Urwego rw'igihugu rushinzwe amabohero mu Rwanda rwaremeje ko Bwana Boniface Twagirimana asanzwe ari Vice Perezida w'umugambwe FDI Inkingi yatorotse ibohero rya Nyanza riri yahitwa Mpanga ubwo rwego ruvuga ko yatorokanye n'undi munyororo inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Amakuru y'itoroka rya Bwana Boniface Twagirimana Vice Perezida wa mbere wa ishyaka FDI Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremerwa gukorera mu Rwanda yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ayo makuru aravuga ko Bwana Twagirimana yaba yaturutse gereza ya Mpanga iri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda ari kumwe na mugenzi we Bwana Aimable Murenzi mu gicuku cyo ku cyumweru cyashize Bwana Boniface Twagirimana haregwana n'abandi barwanashyaka ba FDI Inkingi 8 barimo n'abayobozi b'ishyaka baregwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho Bwana Twagirimana makuru y'itoroka rye amenyekanye nyuma y'igihe gito aribwo yimuriye muri gereza ya Mpanga avanywe muri gereza ya Mageragere iri Kigali mu Rwanda yari akiburana atarakatirwa n'inkiko ni mu gihe bivuga ko batorokanye Bwana Aimable Murenzi we ngo yaramaze imyaka 11 afunzwe ku gifungo cya Burundi yari yarakatiwe n'inkiko avugana na radio ijwi rya Amerika Bwana Hilary Sengabo umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda yemeje amakuru y'itoroka rya Bwana Twagirimana na mugenzi we ko ari ukuri koko yatubwiye ko yari mu nama y'umutekano kandi ko yari buyitindemo avuga ko byaba byiza ko twakoresha amakuru yahaye ibindi bitangaza amakuru bya hano mu Rwanda nkuko bigaragara mu kinyamakuru ukwezi.com cyandikirwa kuri internet kiravuga ko umuvugizi w'urwego rw'amagereza yagitangarije ko abagabo bombi batorotse gereza ya Mpanga muri icyo kinyamakuru Sengabo yakibwiye agira ati nibyo koko Twagirimana Boniface yaturukanye na mugenzi we Murenzi Aimable wari umaze imyaka 11 muri gereza we yari yarakatiwe gufungwa burundu batorotse gereza ya Nyanza mu ijoro ariko byamenyekanye muri iki gitondo uretse ibi urwego rw'amagereza ruravuga ko aba batorotse mu masaha ya nijoro abandi bafungwa bamaze kuryama urwego rw'amagereza ruravuga ko batorotse buri urukuta rwa gereza Twagirimana na bagenzi b'umunani baregwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gushaka kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda batawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9/2017. Ibyaha byose barigwa barabihakana bakavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki byacuzwe n'ubutegetsi mu mugambi wo kwikiza batavuga rumwe nabwo. By'umwihariko kuri Bwana Boniface Twagirimana azwiho kutarya umunwa mu kunenga ibitagenda ku butegetsi na mbere y'uko atabwa muri yombi. Aha yabwiraga Ijwi rya Amerika ko nta mpinduka yiteze kuri guverinoma yari yashyizweho ikimara kurahira muri manda ya gatatu ya Perezida Paul Kagame.
Tubura n'umuri nta gishyashya umuntu yakwitega kw'iyi guverinoma kuko n'ubundi ntacyo yenda guhindura ku bibazo by'ingutu byugarije Abanyarwanda. Tubona rari ibisanzwe ni igitugu gikomeje ndetse n'ibyanya no guhonya uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Tubona nta kizagabanuka kuko n'ubundi ibyabananiye gukemura mu gihe cy'imyaka 28 ntabwo bazabikemura muri myaka 7 igiye kuza.
Kuva Perezida w'ishyaka FDI Inkingi Madame Victoire Ingabire Umuhoza yafungurwa hagati mu kwezi kwa 9 uyu mwaka, yaramaze kumvikana mu bihe bitandukanye asabira umwungirije gufungurwa n'abandi barwanashyaka ndetse n'abandi banyapolitiki. Mu mwaka ushize kandi nibwo humvikanye andi makuru y'umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga n'abandi bafungwa babiri baturutse gereza ya Mpanga. Hakomeza kwibazwa impamvu iyi gereza ya Mpanga irinzwe bikomeye yakomeza kuvugwamo itoroka rya hato na hato ry'abanyururu. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukivuga kuri iyo nkuru y'umunyororo Boniface Twagirimana, umugambwe FDI Inkingi wasohoye itangazo ejo ku munsi wa mbere isaba Leta y'u Rwanda gutanga ibisobanuro ku izimira ry'umuyobozi waryo. Ivyo byavuzwe na Justin Buhinga, Vice Perezida wa kabiri wa FDI Inkingi, mu kiganiro na mugenzi wacu Placide Magambo.
Twabuze umuntu wacu Twagirimana Boniface, akaba ari Vice Perezida wa mbere wa FDI Inkingi, wari ufungiwe Mpanga ku itariki ya gatatu. Akaba twumvise yuko inzego z'amagereza zivuga ko uwo muntu ngo bamubuze, akavuga ko abantu babuze tukaba dufite ubwoba yuko ko abantu ashobora kuba barigishijwe.
Ibyo murabishingira kuki?
Turabishingira kuki? Kuko nk'uko nakubwiraga, abo bantu ahantu bafungiye turahazi, ni ahantu hakomeye kandi nyango urenge urwo rugi rwo mu nzu, urenge ntuza urugi rwo hanze ubuge ngo wagiye nta wundi ukubonye. Ahantu hari ndi nk'hari hakomeye, twumva ko ibyo bintu biteye inkeke.
Urwego rushinzwe amagereza ruravuga ko batorotse. Mwebwe rero sinzi ikindi mwaba muvuga, wenda mushingiraho muvuga muti bazimiye.
Nako niba saribo babikoze babizi ari inzego za Leta zabikoze, ubona koko babyemera ngo bakavuga bati twebwe twabikoze cyangwa ntabwo batorotse. Reka niba ari nka Yezu cyangwa ariho mutagatifu ugenda ahantu akagira mu nzugi nta kibazo kubera nta mubiri bafite.
Ese mu minsi yashize ko byigeze kumvikana ko n'ubundi hari indi mfungwa nayo yari ifunzwe yatorotse, bikaza kumvikana igeze hanze ubwo yatanze ibiganiro ku maradiyo, kucyanga ko mwumva ko bitashoboka ko yaba yatorotse?
Ntabwo basobanura ukuntu uwo wundi ukuntu yatorotse. Nibyo nakubwiraga, hari ubwo abantu bashobora gutoroka akaba yasohoka n'abandi akagenda.
Mukaba mwifuza iki rero?
Nuko icyambere na mbere Leta nishinzwe kurinda abantu. Kuvuga ngo abantu batorotse ntabwo bihagije. Nibo bagomba kutubwira uko byagenze, ntabwo bihagije kuvuga ngo batorotse gusa, kuko bashinzwe umutekano wabo. Cyane cyane kuko dufite n'ubwoba yuko abantu bagiye babeshyira ngo bacitse bakabararasa, kandi tukibaza n'icyatumye yari kumwe n'abandi mageregere. Baregwa ibintu bimwe, bamukuye mu bandi bate ngo amujyane aho ngaho. Ahageze na none bamushyiraho undi muntu wundi tutazi, kandi uzwiho ko ari umuntu ukora umunyabyaha ngo ushobora kuba yari yarashe umuntu. Bakamushyira mu cyumba kimwe iminsi ibiri mbere y'uko ngo ahagera, kandi yari yaravuze ko afite ubwoba bw'uwo muntu.
Ubwo mukaba mukeka rero ko ari uwo muntu waba wamuzimije cyangwa yamuhitanye?
Bajyanye ahubwo.
Urakoze Placide. Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656, wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika. tuve mu Rwanda tuje mu Burundi abantu batatu barishwe mu mutwenzi wo ku munsi wa mbere umwe arakomereka barashwe ku mutumba wa Cyamakombe wa komine Muhinga intara ya Cibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi uramatari w'iyo ntara yemeza ko abateye iyo miryango iba hafi y'urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda baje bava mu gihugu kibanye cy'u Rwanda inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yishikiye mu Cibitoki
hari igihe cy'isaha 9:25 aho mu gitondo twagitwumva amasasu avuga
uyu n'umwe mu banyamakombe avuga ko bavyiwe n'amasasu mu mutwenzi w'uno wa mbere avuga ko hari imiryango ibiri yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho apfa abantu batatu kumva batazi gushika amaginga ya uyu n'umwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika yemeza ubwo bwicanyi
mu gitondo twagitwumva amasasu avuga twavyuka tumaze kuvyuka haheza kanya twumva induru yavuze n'ufashe tugerayo tumaze kugerayo dusanga bishi mudamu bishi n'umwana haba aho no kundi rugo baciye barasa umwana na wa mwana acamujyana aho mugabo ubunye aho tugeze ubu batubwiye ko nawe yacikanye wa mwanya babarashe
abajejwe intwaro bishikiye ku musase w'uno wa mbere ku mutumba watewe kwirabira ibyabaye muri abo harimo umustanderi wa komine Mugina Jovite bayavuge mu ijambo yashikirije abarongoye yemeje ibyabaye mu bucagucago bw'uno wa mbere abasaba kwirarira bagatanga amakuru kuri icyo cyose babonye kibateye amakenga hakiri kare
nongera saba abenegihugu kwirarira mbere nsaba n'amakomite na komite y'umutekano ihurukiyemo bose kongereza amasaha yo kwicungira yo kurarira mu by'ukuri mwari mwabikoze mugabo tamara na mukeba ngo akoze ubwohe mwabonye amasaha baziye ubu rero n'ukongereza n'ayo masaha nibura muze murava hariya ku mazi isaha 10:30
abanyagihugu bo muri ako karere kari hafi y'uruzi ruwa ruri ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda barumva akamo ka musitaneri uno mukenyezi asaba ko abajeje umutekano bokongerezwa ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda
ko cyane ibintu byaba byatubabaje cyane kuko benshi turiho hari mu miryango yabuze twebwe dusaba abajejwe umutekano ko dufasha bakatwongereza abandi bakadufasha gucungera nka twebwe tuhanamenga ku rubibe turabangamiwe cyane turafise ubwoba cyane kuko isaha n'akanya dutegerezwa gutegwa nko mu ijoro tucumva izo nduru zivuga zakurikiwe n'amasase menshi cyane turagira ubwoba tutagira iyo twiruka tujya
nyaburamatari w'iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi yishikiye ku mutumba Cyamakombe guhumuriza abo banyagihugu Joseph Teriteka ashimira abajejwe umutekano kubona batabaye hakiri kare ntajya umunwa mu kuvuga ko abatiye imiryango ibiri baje bava hakurya y'uruzi ruhwa
tubashimira cyane abajejwe umutekano muri rusange n'abari muri amakomite y'umutekano n'ukongera kubasaba kugira ngo babandanye barikanura cyane barikanure rero turabonye ko umwatsi we ntarabira amasaha no kumurango no kurikanura ukumwene gihugu uno musasize ubuzima ngaha n'uwo mwatsi ni igihombo sibyo gayemo no kumurango no mwijoro umwanya ku mwanya duteramire umutekano nibyo rya abantu babwira ngo none ngo haramahoro umutekano uko bihari ngo irondo ya sirondo mugano amahoro umutekano ikintu giteramirwa sibyo gayemo ijoro umutaga ko tubona neza ko tubana n'umubanyi mubi kandi atakinda rondera uretse kubandanya ariko aragomba kugira ngo arabe ingene amahoro umutekano rufise abihungabanya mugabo ni mureme turafise ingabo z'igihugu naye mwe bwenye nabe ni igihugu nazoduca uburere byabaye bivuga ni biduhe ikindi cyigwa tubone ko nawe ariko arafata izindi nyumba yo kumuranga usavuye ngo tugabe ashobora kuza konona amahoro umutekano muri kino gihugu
ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda nta rujya n'uruza rwibonekeza hagati y'abarundi n'abanyarwanda kuva mu mwaka wa 2016 imbere y'icyo gihe abarundi bashorera umwimbo wabo mu gihugu kibanyi basabwe n'uburongozi bw'intara kudasubira gushorerayo no ku ruhande rw'u Rwanda byagenze uko abarundi baba ku rubibe rw'ibyo bihugu nta kindi basaba atari uko imigenderanire yosubira kuba myiza hagati y'abarundi n'abanyarwanda mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya amakuru twabateguriye ndabifuriza umunsi mwiza murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.